dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi kuva tariki 24 kugeza kuri 29 ukwezi kwa 10 kwarayi kurangiye mu mujyi wa Arusha muri Tanzania habereye igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abanyapolitiki b'Abarundi ibyo biganiro byatangijwe n'icyiciro cy'abadaharana inyungu za politiki bakiriwe n'umuhuza uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa ibyo biganiro nyakuri ntibyitabwe na leta y'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ndetse n'andi mashyaka arishyigikiye mu gusoza ibyo biganiro umuhuza Benjamin Mkapa yatangarije ababijemo ko igikorwa cyo guhuza Abarundi cye akirangije umunyamakuru rya Amerika wararusha muri Tanzania Pierre Clavere niyo nkuru niwe ngiye guha ijambo muri uyu mwanya atugezeho uko byari byifashe
murakoze guduha kanya ibyo biganiro bihuza abanyapolitiki b'Abarundi aho byugurwa icese tariki 25 z'ukwezi guheze yarusha muri Tanzania byatangojwe n'indirimbo zihayagize igihugu cy'u Burundi hamwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ijambo ryiwe umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje icese ko atakwatagize kugira ngo leta y'u Burundi yitabe ibiganiro ariko bikanka
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri burindonke umuntu numwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse. Ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi kumunane uyu mwaka ivyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hamwe n'amakungu kuneze y'abarundi bose
This is an important meeting it represents the height of the consultative process
iyi ni inama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo haboneke umuti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015 birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
but they said not yet have another final consultative
Umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwijwe rya Amerika ko atantumwa n'imwe barungitse Prosper Ntagwamiye yavuze ko bandikiye urwandiko muhuza bamusaba ko byo kwigizwa inyuma bigashigwa mu kwezi kw'11 kuko kwezi kw'10 ari ku kigandaro c'incungu yo kwikukira Rudoviko Rwagasore n'incungu ya demokarasi wahuza n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye Ntagwamiye yemeje ko gushika ibiganiro bitangure atanyishu bari bwaronke yongeye ko ati twebwe kandi ntidushobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi atahubwo nibafatwe barungikigwe ubutungane bw'u Burundi izo mvo ntizanyuze abatavuga rumwe na leta bitavye ibyo biganiro nkanise niyo nkuru yararongoye intumwa z'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta
ntibidutangaje cyane uko twari tubizi leta y'u Burundi yamye inana kuva kera leta y'u Burundi yamye yerekana yuko itagomba ko mu Burundi hagaruka amahoro ngira ngo akajagari karagice karabafitiye akamaro kuko iyo umuntu wese atwara igihugu yamagomba yuko kibamo amahoro ubwa mbere leta y'u Burundi yavuze iti hakaba umuntu numwe azoza muri ibiganiro ari muri babandi 3 na 4 bagiriza ko ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ngo hakazamo numwe ngo bazoca basiba ibyo rero twavuze tuti ntitubinye na mvano yuko basiba ibyo biganiro ibyitwazo byose bagumye bitwaza ngo ntibaze bibiganiro twagumye tubisimba uko tubisimba ubu rero bahavuye barondera ibindi ngo kwezi ku 11 ngo ku 10 ngo ni ukwezi kwigandaro ataho vyigize biboneka yuko leta y'u Burundi ifata ukwezi ku 10 kose ikakugira ukwigandaro iyo bivuye nta uhazi nibiganiro bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo nibi bihugu byo muri karere ivyo bihugu byose rero biriko biragira inguvu zuko mu Burundi bwo kwa mahoro leta y'u Burundi kabari yivyanga nivyo byari bikwiye guhaguruka ubwa mbere bihagurukire iyi leta bakagira kujya kwa nyiri yambarugo bakagira kujya kwa nyerere bati nta kintu gizozora kwinjye Burundi kivuye kuri Poli Tanzania y'i Dar es Salaam amahera menshi ava muri Nations Unies hari inyo europeyeni naho baguma bayituka batanga amahera ya amisome y'abasoda bari hanze nibo bayatanga naho babandanye babatuka
ico gice cy'ibiganiro cavuye gihinduka ihuriro ry'abatavuga rumwe na leta bose abahunze n'abatahunze bakiba mu gihugu kuko uretse leta ititavye n'umugambi muri ku butegetsi CNDD-FDD ntiwitavye hamwe n'imigambi icuditse nawo Charles Nditije wo mu mugambwe IPRONA yahunze igihugu atanguragaya inyifato ya leta akagira n'ica vuze kubari bakwiye gutumirwa
kwibaza tuti kwa gasore yapfuye haize imyaka 57 ndataye haize imyaka 25 none turacagandariya wahise banyabanya kwigendera urumva barakwega amaguru bakarondera icitwazo kugira berekane yuko badashaka ibiganiro kibabaje nuko abafasha abahuza batabona yuko leta abishaka kugira bayihate bayifatira ibihano mengo barayishishitira cyo n'ico kibabaje ahubwo abari ntago baduta kumwikomo buta kumwikomo kuri yo leta bakata kumwikomo abahuza bagasaba mbere ko igihugu cyo hinduka mbere n'abaduhuza bagahinduka kuko barekanye neza na neza yuko batabishoboye kandi atanguvu atagushaka kwiye kutaguhata bikwiye bagira kuri ubwo butegetsi bwa Petero Nkurunziza hari nabavuga bati twe twarafashe ibigwanisho nabo nyine bari gutumirwa muri ruka yuko turi Arusha ya mbere babuze batagwanisho abafashe ibigwanisho ntibarimo abari ngaha barabaserukira kuri babatumye bafata ibigwanisho mugabo mwarabonye yuko twateye igikomo ku matsere ya Arusha mwaka 2002 mugabo CNDD-FDD yasinye amasezerano mwaka 2003 FNL ya Gwasa 2006 kuburyo rero igiti nico dukora mu jisho kabiri nabo nyine bari kujamwo
iminsi ibiri imbere yuko ibyo biganiro by'abanyepolitike biba amashami yigenga ibinyamakuru abakenyezi ugaruka n'amashengero nabo nyene bari bakiriwe no muhuza kugira ngo bashikirize iryo bagona naho harabatitavye ubwo butumire bivugwa ko begereye ubutegetsi ku rubande rwabo Hamza Venabori kugiye kubw'urunani Piske Burundi na Capes Plus yaratseguye igituma batitavye
Burundi bumaze gutera intambwe ishimishije mu kwitegura amatora ya 2022 Ibura shingiro rishasha rishingiye kuvyumviro vy'abarundi hagati mu gihugu no hanze byaratoye ku bwinshi mu gihugu yigenga ujeje kuringaniza amatora seni warashizweho eka nabwo rupapuro rw'inzira hagati y'abanyepolitike rumaze kuboneka bityo buri na kapese polisi rero turibaza ico bagisigaye guharirirwa ko uno munsi mu gutegura amatora 2022 hanyuma kandi twibuka ko kwezi kwa gitugutu ari ukwezi kumubabaro ku Burundi mbere ukwezi kuduhuza twese mu kahisi kacu ku Burundi aho twibuke incungu zacu twabuze dutanga umuganura tuvuga kwa gasore yazize ukwikukira na Amerika yo ndadaye yazize demokrasi igihe rero nicare gihe gishemeye cimbali za politike
abitavye nka Gabriel Rufyiri atwarishamwe Oricom yaragayo nyifato
kuva gwa gasore yicwa mu myaka ya 1960 ndadaye yicwa mu mwaka wa 1993 iyo myaka yose haciye ubu uya inyuma y'imyaka kuri gwa gasore hafi 60 irenga kuri ndadaye imyaka 20 ningahe irenga uno munsi niho bibutse kubera ibiganira amahoro arabo imiliyoni 12 z'abantu niho baciye bibuka ko bagomba kugandara ukwezi kose kira noneho nibaza yuko ico tuma gwa gasore ndadaye uno munsi bibukwa suko bamwe bamwe bavyumvira twe twiyumvira yuko ico baneziraho bari uno munsi nuko bubona ko barundi bose babanye mu mahoro bayaga basangira ijambo bakumvikana ingene uburundi bweje ubwo bari uburundi nivyo vyo banezera twifuza rero ko abanyepolitike inyungu zabo zishira ku ruhande bagashira imbere ibibazo by'abanyagihugu kugira ngo bitore gumuti aho ni kubaza ko kandi ko abanyepolitike abahuza nabo twifuza yuko vyukuri bo kora ibishoboka byose kugira ngo biganire bihere abarundi baje kubikorwa vy'iterambere kuko nivyo tubona ko bikenewe umuntu yo hirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyi canke irinde aho ndiho tuzobonera inguvu abari ko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko vyabananiye amashira hamwe arafise intererano ikomeye cyane atanga mwibi biganire kumvo rero yumvikana ko bagomba kuba bahari ikigira gatatu nuko amashira hamwe agomba kubicabona ivyo twita temoin kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ingene uzoba bitabishize mu ngiro twebwe ndatuvuge tuti wewe urahemuse uhemukiye abarundi wari wemeye ibi amashira hamwe agomba kuja mu bakurikirana ibizoba byashizwemo ibizoba byashizwe ko nuko uvuga ico bita la mise en application reçuivi de la mise en application kira noneho ica gatano turabarundi bakurikirana igihugu cacu iby'igihugu cacu ntitwumva rero twebwe turiko turondera mahoro ikibazo ca mahoro rero ikibazo citerambere rya bose nikira umunye politike gusa kira mu murundi wese ashobora kugira ica terera twebwe rero turi mwabo barundi bemeye kwitangira ubuzima bw'abandi kugira ngo Burundi bwose bushobore kubaho neza
ibiganiro nyezina bimaze gutangura mu minsi itandatu abanyepolitike bamaranye bashitse ku rwandiko rumwe bahaye umuhuza bagwise umuti wo gushayura Burundi Zenoni mubona atwara umugambwe Parena yitabye avuye mu Burundi abona ko kwabaye nko gutumwanya ku kurundi ruhande rutitavye
no gutumwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga kujana ku matora amatora ni umukino nk'uwundi nuko mwumvikana amategeko y'urukino n'uyu hagarikira iyo umuntu agize ati yego tuzokina uzutaza nzokina kandi ibitsindo nzotsinda nije nzobiharura hari ica bikora umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano y'Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba twaravuze yuko tutegezwa gushigikira amahoro Burundi bukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye
na mugenzi we Gervenio Ngabo atwara umugambo FDS sangira bazananye bavuye Bujumbura avuga ko habuze umuburanyi akomeye mu rubanza
ni nkuko boje muri sentare bo muburana ntiyitabe n'uca urubanza ntabayaronse cyafatirako Ningo kandi no mucamanza yobafise batwamutwara bakamugira tugurubanza burarurindiriza gato tuzokubwira aho zorucira kubera na ubufasha muri byo biganiro ntibigeze nayo nyine bamuha uburyo bukwiye kugira ngo ashobore gutugura rubanza ashobore no gutuma ko izo mpande zibiri niko bimeze
mu byo bashikirije umuhuza barerekanya ko abahuza bananiwe mu guhuza barundi baca basaba abandi bahuza andise niyo nkuru no munyamabanga ashingwa bikogwa hurunanisa na red yahunze igihugu
twabanje kwerekana ko habaye ingorane z'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'abatavugira mwe nayo izo ngorane nuko twasanze ibihugu byo biri muri aka karere ari navyo byari byishinze kuzogerageza gutora inyishu z'ingorane z'u Burundi bitakoze nk'uko byari gukora tumaze kubona tumaze kwerekana izo ngorane ingene zagenze cyo tuvuga tuti ubu tugomba ko leta ko ibihugu bihurikiye mu ishyamwe ryo muri Afrika Union Africaine ishyamwe hoza makungu ONU byofata ikibazo cy'u Burundi bikakigira ikibazo gikomeye byotera umuti ningoga inyuma y'ino round umwizero sikirenga ariko turabona yuko uko twabishikirije nuko twabivuze nuko twabishikirije muri kujya gwandiko twatanze ko amakungu atorika ikibazo cy'u Burundi kigahera ngaha naho tubona yuko areje ari hijya yejo turindiriye ingingo izova mu bakuru bihugu baka karere bazovuga bati u Burundi dushaka yuko bwogorora dushaka yuko byogenduko turabirindiye ko bizoba umufasha w'umuhuza we yoba yaragerageje kuruta mbere n'umuhuza yaba ari twebwe twafata ingingo abo bantu ko ari bari bamaze imyaka ibiri bagerageza mugabo vyanka botanga imihoho bose ico kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza
yunganirwa na Tatiana Sibomana wo mu mugambwe Iprona yitavye avuye Bujumbura yari mu mugwi muto wateguye ubwo rwandiko
nivyo turarangije ariko kuvuga ko hari ikintu dushitse ko yaba ariko arabesha ubu rero cyo novuga tukuye ngaha nuko umuhuza avuga ati iki umufasha w'umuhuza avuga ati ahanje ndahejeje tutenye byumvikana ko aka karere kemera kwizina ry'amakungu no kuvuga kwizina rya ONU no muryango w'ibihugu bya Afrika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo cy'u Burundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa kugira yige gusa ico kibazo cy'u Burundi ati vye naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikirize muhuza nsaba ko ico kibazo cy'u Burundi choshigwa kurunama yayo yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezwa nico nikindi kintu twashimye icya gatatu nuko avuga ati jewe ka bufasha bw'umuhuza ndarangije nabo twakoranye ati mugabo ikibazo cy'u Burundi ntigihagaze kwigwa arico gituma avuga ati gishobora kwigwa nuwo inama y'abakuru b'ibihugu bubishinga canke aba bakuru b'ibihugu bonyine akaba ari bo baciga bari hamwe nico nikindi kintu natwebwe twabona gikenewe ubu rero iyo nama y'abo bakuru b'ibihugu idashitse ku nyishu y'ikibazo cy'u Burundi twasabye ko ishyiramo mpuzamakungu ONU na inyo afrikane boje hamwe bakaraba mu rundi rwego icyo kibazo cyo kwigwa no kuvuga ko muri aka karere atagushaka kwabonetse arico gituma dushitse uwo munsi leta itigeze yerekana yuko hari abantu bayitera igitsure kugira ngo uje mu biganiro koko
nka bose abaraho barahuriza ko umuhuza yananiwe mu gusezera ivyo biganiro umuhanuzi mukuru wa Mukapa ambassadeur David Kapsa yavuze ati nta kindi gisigaye atari ko Mukapa atanga raporo kuba mutumye
the facilitator now will review the documents he has
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishire hamwe izo nazo urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze hamwe n'uru rero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akareka yase bazoshima ko biba kuko butubishize mu maboko yabo kuko umuhuza mukuru perezida Museveni nawe azoca yihicegeranyo nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara bashobora no kumubwira akabananya igikorwa ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese abanyepolitike bemeza ko ingaruka mbi zigiye kuba nyinshi harimo nabofata ibigwanisho bakagwanya igihugu kuko kubwabo atayindi nzira isigaye rero singenda kumana nicegeya cutwara umugambwe sabanya Frodebu yitavye avuye Bujumbura
no kuvuga rero ko byabazo byose byari bihari uhereye ku bibazo by'amahoro n'umutekano bizonyuka uhereye kuri kubukene uhereye kubushomeri uhereye kuri ibazo by'igihugu cyari bivomo ivyo bibazo byose nibindi ntadondaguye burya bizuba umurengera abanyagihugu dusubire kujyana abahunga basubire kuba benshi kubera ingwano zishobora kwaduka ubukene bwabaye ndanse bakibaza ati tugiye hari cyangwa hariya tuzoronka ngene two kwisununura tukabaho basubire kubana nabi ibibazo by'amoko bisubire kwaduka mu gihugu ingorane rero yindi nyamukuru izoba nuko n'abahora badufasha bazoduhe bandi basubire kudufasha ubukene ingwano iteye baturekera duko nyene ntawuzira barundi cyo tuzoba ntawuzi igihugu cy'u Burundi kizoba abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najana gikomeye nokoresheje ntango uvuga ifise zo kubikora ariko ibyiyumviro bazo bafise nzobishigikira
nanditije nuko abibona avuga ko asigaye ko abarundi bibako
tuvuga tuti erigano yebwe kombisa n'ibyabananiye mwatanze ibihoho ntagire rero abandi bayifata mu minwe bahate leta yemere kuganira iteme kuganira bafata ibihano bikabije ataruko naho abarundi bazokwimenya wa wundi tutagira na senga risenga tugatubwira tuti hagupfa buzanza matwimenye
kwimenya mushatse
kwimenya umuti iyo hari ingorane umuti wa politike n'ibiganiro ibiganiro bihagaze iyo ubutegetsi budadaje uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntabo bideha mugabo se umuti twifuza mugabo impera n'imperuka izindi nzira zizobonekwa undi ati byanse mu mashi mushire mu migere ko bigenda
yamara Jean Bosco ndayikengurukije atwara umugambwe KZFDD yahoze atwara umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi ukiri mu ishamba siko abibona avuga ko iyo nzira ari mbi agahamagarira amakungu gufata ingingo zihuta abantu batari heba
kwibaza yuko ahubwo vyeretse ababahuza nyene vyeretse akarere vyeretse amakungu yuko njize yuko bazomusha ku gitutu gikwiye kugira ngo yemere ejo cyangwa yejo aze kuko bazosubira nabo barabicyo gukora icyo ibikorwa ntibibuze buyahugiraze babaze kumufatira ambarwo arati baranze ikindi kibagisike cyose byananiranye yavuga ati mwabarundi muri imenya je ntako ntagize gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta rumwe avyipfuza ingwano yama ari mbi nibaza yuko muri bihe tugezemmo biterambere gisi hakora diplomasi gusumba ivyo vy'ibigwanisho ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
ikindi kibazo cyateye impari zikomeye ni cerekeye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatavuga rumwe na leta bahunze ntibayakozwa hatabanje gutahukanwa impunzi zirenga ibihumbi amajana ane anise niyo nkuru
mu gihe amatora zoba kuko ntituzi uko azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri canke ahazobera hose hari ibintu byoshigwa imbere kugira ngo aya matora agende neza igihe azobera hose hariho kurekura abafungiwe ubusa hariho impunzi zotaha hariho abanyepolitike botaha hariho n'ingene umutekano wabo abo bose botaha ukubahirizwa hari ibintu byinshi twasabye yuko amakungu yogerageza akayashira inguvu zikwiye ku Burundi kugira ngo ibyo bintu bibe amahoro abanze aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba mugabo twebwe ntivuga ngo amatora azoba mu 2022 tuvuga igihe cyose ayo matora azobera azobe hamaze kuboneka ibintu byotuma ayo matora agenda neza
nashare nditije nuko abibona
benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera za bibanza mwe bita amagaburanyama mwaraduhevye umugabo nubaremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye n'abandi ntiko turarota tuja mu matora kugira tugabangane ubutegetsi n'ubutegetsi bw'ayo matora ntatuzojamwo ahubwo abari baduta ku mwikomo buta ku mwikomo kuri iyo leta bakata ku mwikomo abahuza
eka n'amashirahamwe yigenga nka Prodehash niko yabishikirije umuhuza vyekurabimbo nimpa atwara iryo shirahamwe
leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayo bazotora ngo ni matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva rero hariyo abakumiriwe hariho abari hanze n'abo zoba batashe hariho impunzi n'abo zoba zatashe nizoba zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora hamwe n'urya mugwi ujejwe gucungira amatora urya mugwi bashizeho wabumvikanywe ko na bose inzego fata kibanza jewe ngira nti nta yindi nzira ihari iyo yari nzira nyayo inzego fata kibanza zumvikanywe ko na bose kuko leta ihari ubu ntiyojya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane
yamara Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sahwanya Frodebu siko abibona avuga ko umugambwe wiwe uzo kwitaba amatora uko bimeze kose
twebwe turavuga tuti kugira amatora agende neza nibijya twanditse muri rya rwandiko turasaba yuko ibintu byinshi bikogwa nko gutahukana impunzi nko gufungura imfungwa za politiki cyane nko gushiraho amategeko agenga amatora ameze neza nibindi byinshi bikeza gukogwa kugira ngo amatora agende neza ivyo turavyemera ariko mu gihe bitabaye twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe sanya Frodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba niyo ngingo twamaze gufata ariko tuguma dusaba yuko ababijejwe leta y'u Burundi nabandi amakungu nabandi bakeza kuguma bakora ibishoboka byose kugira ngo ayo bashireho ibintu byotuma ayo matora agenda neza nibaza yuko mu byo dusaba hari bimwe bimwe bizoshoboka nkumbure n'ibindi bishobora kudashoboka ariko bizogenda kose ayo matora umugambi Sonya Frodebu uzoyajamo ibyo twaramaze kubishikiriza kuva kera
Nishame parseme nuko Faustin Ndikumana ritwara avuga ko inzego zizova mu matora arizo zizokemura ibibazo byinshi
ibyo byo bice bijana n'umutekano n'ank'ivy'impunzi n'umutekano umutekano byo kunyuza cyane n'umutekano hama iby'ubutunzi nabyo turabyerekana mugabo inyishu ntizica zigenda ngo ziboneke bukeca aho no munsi cyo gitatu n'umuntu tuvuga tuti burya inzego zo mu 2020 zo zifise uruhara runini muri ibi turi hazigamize 18 amezi 18 n'izo nzego iske zo bari inzego zifasha yuko ibyo bibazo tubibazo ibibazo byo tuzi ubundi ntibizohera mu mezi 18 ibibazo by'impunzi ntibizohera mu mezi 18 ibibazo by'agati y'akazi na muntu ntibizohera mu mezi 18 n'ukuvuga rero n'izo nzego umuntu wese azuba ari karamutswe igihugu mu minsi iza ko n'umukuru w'igihugu yavuze ko adazitura amenye kwibazo bizuba bihari bizuba bibazo bikomeye cyane none inzego nizo zikora ibintu nizo zisubiza ibintu
kubwa abakenyezi nabo Marie Louise Baricako avuga ko umuti wa matata ya politike iyo uva hose wihutigwa ariko ukaza ushira imbere neza y'abarundi
twebwe rero twabwiye n'umuhuza tuturatubwira abajya bategetse ko badutaye ruhara rwacu no kubona yuko ijwi ry'abakenyezi ryumvigwa kandi ukubona yuko inyishu yose izotorwa azoba ari inyishu ishira imbere ineza y'abanyagihugu bidashira imbere ineza y'imigambwe n'abanyepolitiki n'abantu mugabe ishira imbere ineza y'igihugu y'u Burundi n'abarundi ivyo nivyo tuvuga iminsi yose kandi ivyo duteza guharanira kandi kaba inyishu ishira imbere amahoro n'umutekano w'igihugu imbere y'ibindi byose ivyo bibonetse bagacha batujana mu iterambere bya twese rya bose atagukumira atagutoranya
ibiganiro bimaze kurangira nabaje umuhanuzi mukuru muhuza aho bazokwakirira uruhande rwa leta rutitavye ambassadeur David Kapya yishu yuko
tulikuwa tunawasubiri
twari twagumye tubarindiriye ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahari hose iyo yagutsize nk'igitega si wo wiruka ukayisanga imbere
sasa wewe ulikuwa gitega umeacha train imepita si utayikuta huko mbele
abari ngaho bose inyuma y'iminsi 6 batashe bahanze amaso inama y'abakuru b'ibihugu vya karere ka Afrika y'ubuseruko kwari izotanga intumbero yinge na matata ari mu Burundi azotorerwa umuti iyo nayo atagihindutse yitekanije itariki 30 z'uko kwezi kw'11 i Kampala mu Buganda cyo tubakunze namwe mariko muratwumviriza mukurindira kizova muri yo nama reka Jean Pierre Clavier niyo nkuru nabashikanye yarusha muri Tanzania ahabereye ibyo biganiro mbe nabashimira nongera nsubize ijambo i Washington DC murakoze
ndagushimiye cyane Pierre Clavier niyo nkuru ku kiganiro utugejejeho ngushimira kandi ubwitange wagize mu gukurikirana ibyiciro byose by'ibiganiro byabereye Arusha muri Tanzania hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.